VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Urakoze nawe Rosine kuri makuru muje kudushikiriza unaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kumusi wagatano hizi kwigenekezo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka hakaba haratangajwe icivugo cy'uyu mwaka ku imbere y'impera y'umwaka wa 2030 ubukene bwa bumaze kuranduranwa n'imizi umwe mu rwaruka rw'abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri ico gihugu. Bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire abarundi baterezwa gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi. Abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira akazoza karwo kuko hanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mikeye gusa maze ugaca busubira mu ntureka. Mega ikintu cama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe umuzi w'ibibazo vyama bicanishamwo abarundi n'uyuhe kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye abakiri bato twatumiye Georges Nikiza ari mu Burundi na Johannes Marius Ndavyegenge bari mu Burundi nabo nyene mwiriwe neza bashika ntawe mwese turi kumwe murakome ngaho
namahoro namahoro bujumbura zombe na mahoro kabisa
yego twebwe bujumbura namahoro namahoro
nani byiza cyane gose nashaka rero dutangure kuri mwebwe kuri ico kibazo cugwaruka rubona ko ingorane z'abarundi kenshi na kenshi naho waje mu ryaniro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru ikintu mubona cokorwa kugira ngo akugahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane gose ika ibibazo bitarego umuti abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nkibihe. Reka dutangure kuri mwebwe Georges Nikiza.
Ego nkuko mbivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe kigihe gito cyane iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cyimbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipuza ikibazo rero cy'umutekano muke ibazo cyuko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane none igituma ibyo biba ni ikihe ku ruhande rw'iwanje kandi n'ivyo mbona ikibazo cy'ubutungane nico mbona kiri agati ya byose kuko kuva ubundi gucikukiye ibwagumye bugwa mu ngorane abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacigwe imanza ukuri kuja habona uko ibihe byagenda birakurikirana uko imajenerasiyo yagiye arakurikirana bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwarwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga.
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu migambi itandukanye bamye bakingiranira ikibaba
sino bushikiye hose ko ndabivuga uko ariko n'ukuri niko bimeze aba gukunda iki gihe turabye nk'igihe irindwi na kabiri cyane niho twebwe turi kutwumvise cyane tutabonye ibyari byo hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi ibyo biravugwa cyane na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ibyaba irindwi na kabiri rero ubwo barumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzoja mu hanyuma ntibujeho jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho gukingiranira je nibaza ko koza muri iyo ntumbero y'uko hari ikintu gikomeye bibagiye yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye aho niho no hashira cyane ko hari gukingiranira kwabo bantu.
Johannes Marius Ndavyegenge mwe mubibona gute?
Ego je nange banje kuramutsa n'abari ko barumva ikiganiro nk'ishimako mwana ntumiye hanyuma njewe simpava nifata ko ikibazo cy'u Burundi cyoba ari ikibazo cy'ubutungane. U Burundi ni nkako kuva kera bwaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwarwa n'intwaro n'ubwo y'abami, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact ijya kuinfluensa la politique nationale donc interieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoke, or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divise yaje ihari, iyo ntihagarara aho nyine. Kuko iyo umuntu avuga ati je vais diviser pour ligne, avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko nicyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uba kontrola mu gihe bafise autonomy politique. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hani hariho intambamyi gatatuma haba umutekano muke. Ariko kandi amatora arakenewe, yamategeka ko bari hari umugabo gatazanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo, akavuga ati aki gihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu, aca agira iki rero, aca arondera ukuntu burya abasangiye ubusa bikana ibisambo, n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi, burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajemo na manipulation mo mwaje si devere mfatiye kuri jeunesse ndama ntanga akarorero gatonyi cyane. Iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akabaye n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura, ujya amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudora aratembera aronka ari umutwajya ujya ntabara cyane. Icyo nicyo nabyayo abakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agizibira abaneza urabe uko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga. Dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatereka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi mugabe gatajya gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba ari aza gusambuza inzu yawe, mbere ayo mafaranga uzarira mu gahinga uzuyajya gute uzajya utekanya. Icyo navuga bwa mbere abarundi boshira hasi za ngendo nerekeza kwivuga mu biganiro nk'ikinyene hari ingendo yatura tugabure n'ibya nkabisare abarundi bamenyere kwakira ibyo yahawe na bene byo utabihawe urindire uzoronka na hirya y'ejo utanose nawo abura urwango habura inzigo. Icyo nicyo cyamagiro cyadukora ko ugazosanga niyo bari kuravuga ngo bakabagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazabigira bazabigira na hirya y'ejo uzosanga ari ibintu bizokwama biri ahandi ni kugira naka ronye icyajya ni kugira naka yirongere amadorari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indeba abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe.
Ego George nikiza mukanya gatoye cyane rwose icyo kibazo cy'ubutungane cyotorerwa umuti gute?
Ego imbere yuko nja kuri ubutungane nk'undire Frederic ngaruke no kuri ibi mugenzi wanje avuze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura byo bikangora kuntahura ibi byo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyane cha autonomy nibyo abakolonizateur baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafrika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mbo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuwa gufuni na buhoro n'abantu bo hanze ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agatima mpembero tukira abatuti mbega icyo twohindura ni giki ni prise de conscience generale sinzo rivuga mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi nibaza ko ari kuvugudikira hamwe umuntu avuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza igikomeye ni kubaka twebwe muri Afrika mu Burundi tukubaka ingo zacu ibihugu byacu tukarawo umuntu uhanze nawe ahazoca
ego me
igihe tumuciri igisoko nuko adogicamwe rekaje kubutungana wi kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye ego mu Burundi harabaye ama icaro byinshi cyane ubwi itabaye igitega ukuri ko garaheruka kuvugana ideke by'ubutungane ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijanye n'uburongozi bwiza n'uburongozi bwiza kuko usa kuko n'umuntu bakunda akabona kure hakaboneka ubwisanzure hagati mu bantu hagati mu gihugu kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujyaho uburongozi bushobora korohereza ubutungane naye igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu bagire amahirwe yo kuburonka ushusanga ibintu bimeze ukonyene biteza kumera ko uri ushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha
ego
hanini nifuza cyane yuko intwaro uburyo bw'ingeri bwitwagwe ne kirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa bigashobora hanyuma kugira ngo izindi nzego zishobore gukora neza
ego me Johannes Mario se mukanye gatoye cyane rwose amasego na 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka go barukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'ifaransa manipulation icyo kibazo cyoterwa inshuguti akanye gato cyane
ego nagere kamaze gatanye nshimbe kwa kakana ari kintu avuze yameze nk'ugira ni wanse kuca navuze nusanzwe nibyo ntawo uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu wahanze gusha oya burya nibyo navuze ati ntavera ngo de ora umugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira kwa kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de naje bunye ni wonyereka George akambiye ati murondire ko ikintu kibi atano wonzi ubunyene no kimuronka ko nkacankorera kwica ariko ikituma navuga ati ibintu byazanye kuva kera raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari ndayicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndadaye kandi iki gihe urabyo uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza noneho sinaho honyene fatera kuri mwezi gisabo yatanguye kubona kugira contact n'abanyamahanga nimeyo kibyabaye kuri Maconjo none sinye nibyo nyene nibyo by'amabibasi kuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha uko nukumenya kuva inyuma yuko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma y'imanifestation nayo navuga kugwaruka ugwaruka bitegeza kugira conscience rukumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo muvyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica kandi tutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo uyambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi nico none ko ndavuga ati imeno zenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu
tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza iradio hijwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi muri radio ijwi ry'Amerika Didier muri Veneza muri hehe muri Bujumbura muri hehe
Tendi Didier ndi Bujumbura
yego murafise ikibazo murafise icyumviro nduga ku ijambo
yego je nagomba kubaza abatumire
yego
kenshi ugwaruka rurakunda gucinigwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye ugwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo nico gituma politike yo guteza imbere ugwaruka itoroshe mu Burundi kuko ugwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe uko uravye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politike y'ugwaruka n'ukuntu ariko harapfa ugwaruka rwinshi ku bwinshi apana bukebuke ku bwinshi kuko intambara yose yamiza ihitana ugwaruka none kubera iki ibyo biri kubiraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi ibyo twe ntitubifatira ko kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ngufise ibijumpu ngo agutwara imbwa rero ibyo ntitwobifatira ko ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu y'uguteza imbere ugwaruka kuko baravuga mu ntoze mwanditse go gushika muri demand plan kuko ugwaruka goba gwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko uravye mu mabarabara no gwaruka gusa abatagira kazi mu gwaruka gusa abicwa no gwaruka gusa abantu ibiyayura mutwe no gwaruka gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo c'ugwaruka naha kazi kubura ariko bagakereya de projet abo bantu bava hanze bakaza kubafasha mwiyo migambi ugwaruka ruba gwitoreye n'igihugu cyo kugorora n'igihugu cyo tera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoza
yego be didi murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo George Nikiza na Johannes Marius bagira ico bavuze ku vyumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon. Leon mwiriwe neza?
Ndabumva munyamakuru, ndamukiriza n'abatumire.
Barakumva, ufite ikibazo uduge ku ijambo cyangwa icyumviro?
Cyumviro cyanje nataka gushikiriza twebwe byose bishobora kumva ukuntu mu Burundi ibyo twama turi mu ndyane zidahera. Ariko icyo mbona cyose gituma intambara zisutama, njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'ingano, kaza mvuga ati ni cy'ubukunzi bw'igihugu. Kubera iki? Yaba nk'umudepite cyanke perezida arabona yuko amwirwa ku butegetsi abona yuko atadosubira gushyikira amatungo kandi atadosubira kugira cyatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana na wa wundi agomba gushyikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira ababishobore baca baca kuri twebwe urwaruka kubera babona ati bajya ntiwafise inguvu igituma natwe tubamanikire ni ikintu bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafise politike nziza yo kugwiza akazi cyane kugira ngo yakagire neza ugwaruka rwabo ariko ibyo bikatubaba gatanu byiza twabona yuko kuba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko nawe uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari fishabije.
Murakoze Leon, reka duhe ijambo George Nikiza abajijwe ibibazo ekana vyumviro bihambaye cyane rwose. Didi akaba avuze ko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyumviro rushikiriza n'ivyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda. Ivyo ni ibibazo bishobora kwicarigwa bikaganirwaho kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo. Nduga ku ijambo akanya gato munota umwe.
Murakoze ndabashikiye cyane ko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo abanyapolitike byabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyumviro by'abatumwe n'abanyabigambwe abanyepolitike ku ruhande rumwe muri iyo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muri iyo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiboreka kuyivuga n'ukuri uyatigenda uraba ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza hama ukabyumva ukabisigura irundi rwaruka ibyo n'ukuri ibyo ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impano mbere ne utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe ku giti cyiwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnelle akarondera inge nayishira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akeneye gukosorwa cyane abajene ntitwaye kujya muri politike ngo abanyepolitiki baduhenda mugabo wojayo ufisi uri kurajya ufisi ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza aho udashaka urabyanka ukabiheba ubundi bwobwo tuba bitoba ari ngorane. Ikindi naco ngombaga gukoresha Charleon nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kumubaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashirahamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma. Inzi kwarinda sindi nicaricyo. Ibyo rero biri mu banye politike bari ku butegetsi, biri mu banye politike batari ku butegetsi cyangwa muri opposition.
Yego me.
Ni guhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvirango n'aba bantu bari kuri politike nitwebwe n'aba bajene bazofata la conscience bakabona yuko akazoza k'igihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwira iyo banja.
Yego me, reka duhe ijambo.
Ntuzeza kufata bati dukeneye kujyaha, dukeneye uko umuntu adushigikira adushikana.
Yego me. Johannes Marius, nawe mukanya gatoyi cyane rwose ku byiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon, wihute cyane.
Je nanjye nabagomba manze mpereke iki ahereje ko George manira mushigikira ku kantu gatonyi. Hariho ikibazo cya Macdo video ku bantu bamwe bamwe aravuze ibintu yuko bimwe bimwe byaba biri mu mapolitiki, muri mu banyepolitiki no mu masosiyete kinyoho nyene. Yandamuha akarorero gatonyi cyane. Ejo bundi si kera bariko baraba abigisha muri university, aho uzosanga muri kaminuza y'i Burundi uzosanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira. Ibyo ni ibintu biri mone kurante none mwibaza yuko iyo yari politike yari karagira cyangwa n'imwe byo kwiyuganira ko nyine nk'isindwe no kubwira aho yarategeye ngo fuko niyo yuganira ko ariko mugabo urumva nibyo biba none ahandi aho uzasanga umunye politike ariko arategura politike akayikora mugabo adategura umusubirira. Ibyo nayo ni ingorane y'abarundi kandi si ingorane y'ugwarukiyo, iyo ni ingorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu. Hanyuma kuri iki nacyo cy'uko ngo DJ yavuze cy'uko hari abajene baza mu manama, ngo baza mu manama ibyo nabyo nzi kuko ugasanga ngo babateguye. Hari ikindi kintu nakunda gukwemera, sinemara nemera cyane yuko usanga umuntu ariko aravuga yuko ugwaruka kumba umenga nta bwengero ugira. Ugwaruka rero ubwengero ashobora nawe nyine kwiyumvira, bijya kwari kwiyumvira ko ashoboye kuvuza icyiyumviro kimeze neza cyangwa izintumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwiwe. Ahubwo gusa icyo nuvuga no hano ruza kumugira nko mu nama akazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo kininiki niki, kuko bari uwo niwe adafise vision kandi wazodutera ibibazo mu minsi izoza. Nawe ubundi ho kugira rero bagira icyiyumviro ni ibintu byiza cyane. Hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
yavuze
ati abantu nibojya ku butegetsi basise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa ugira ngo bahatungire oya muzanzwe niwe nane ndavuga ati abarundi bareke kuzama ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo 2022 ngo 2022 batesha umwanya abantu. Ibyo bintu byatura tugabe niba nka bisabe bihagarare n'iki gihugu cy'u Burundi. Umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwundi ahaje niho byoba navyiza, kuko nitwaguma dusanga abarundi bariko baraduhinga fundi yuko umuntu azoko amazi yuko ibintu bidakunza cyaje gutera akajagari agacafata ugwaruka akarukubera n'ibyo niko kabisa hari ugwaruka gwinshi rushomereye
akarereza
amafaranga make nyine tuyoga dukenye cyangwa n'agatabi bagasanga ibintu birayangaje.
Johannes mwavuze
ko turabwira ugwaruka gwacu gucyo bizari bicane.
Johannes mwavuze ko abantu bakwikurindira bakarya ibyo bahawe, ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ivyo bakoreye, sivyo?
Oya, ni ivyo bakoreye ni kimwe. Ndiko ndavuga ngo kurya ivyo wahawe ni kuvuga ngo kurya ivyo wakoreye nuko burya nta muntu agwice utakoreye.
Ego mereka
duhe ni agenda ukabwira abanyagihugu ati jewe nkeneye ibi nibi ko imbaraga amatugira muri igihugu ni vya politiki. Abantu bazogenda yiyamamaze hamuye atsinda ngo hengo jengo cuma ivyo uri kuravuga wewe nibiki? Mbega ni waza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatangira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushira mu ngiro ngo programa yawe programa yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbere itari nayo gushyiraho rwawe hamagaye ntibayemeye abanyagihugu batora rwanjye
ushakishije
kumfasha gushira mu ngiro programa yanjye rindira nawe udashire mu ngiro programa yawe.
Yego tubibutse inshuti mwese ko muri komunikabanda nyakumiriza iradio ijwi y'Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi y'Amerika haragakiza muri neza miriwe neza murakomeye murafite muri hehe rubonge murafite icyumviro murafite ikibazo ku kiganiro turiko turagira cyo kugaruka
yego ndafite icyumviro ngo namushikiriza na cyane cyane kubyerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka miro kugera kuri 30 nibo bantu ahanini usanga bafite inguvu zo gukora nyinshi bakakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu haba mu buzi butandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere nibwo rero politiki yo bitanze nabi kuri abo bantu urumva bica biboneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza ntibazoshobora kwishimura mu migambi yabo mu mico hamwe n'ibindi nicyo gituma rero icyo gisaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu yagihugu umutomuto na cyane cyane abafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kigere giteye imbere nicyo cyiyumviro nari nashaka gushyikiriza.
Urakoze Helgakiza duhe n'ijambo. Ndayishimiye muriyo neza
wiriwe
murafite ikibazo mase cyiyumviro duga ku ijambo.
Ego ahanini nagomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi. Hello
duga ku ijambo turakumva.
Rero navuga nti hariho ibintu muri politiki y'Burundi twabuze icyo nokwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyangwa kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibibanza bariko bararonka amaparasera inzu bariko baraduza ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe tubasize mu rukundo tubasize mu rwango tubasizehe hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bw'ikibi gusa hejuru yuko bafatira ku bukene inzara abana baba barimwo. Hariho umutumire aravuze ati sinemera yuko ugwaruka ruhendwa ariko ndibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ugacura bashyize muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura uminga bagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero ngiye no kuvuga ngo abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nabo bitegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe ntihame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo ntibabone urukundo basize mu bantu ahubwo bakamariko babigisha urwango. Rero navuga nti abanyapolitiki hanini bakwiye kwikebuka kugira bategure imigambi myiza igisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani bakureho politiki y'ingwano uko amariko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye.
Urakoze
cyotuma abanyagihugu cyangwa ugwaruka bitegurira kazoza kari imbere.
Ndayishimiye ndagushimiye ku cyimviro mushikirije Elkana namwe Hagakiza George. Ndayishimiye ravuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero batabona kure bataba imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza rwaruka rumererwa neza. Ikaba bavuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri canke inzankano. Icyo kibazo mu kivuga ko iki akanya gatoye cyane rwose munsi munotumwe.
Murakoze. Ego nibyo nje ndakubwire ikiceke kutabona kure kw'abategetsi sindi yano bisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanje ndafise quatre strategies de croissance et de lutte contre la pauvreté n'umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza yandi kuruka muri ico gitabo nyene imigambi y'ingene ugwaruka rudoronka kazi ingene igihugu ingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru nikurituma aba jeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka ico bakora bakaronka ibyo ibibatunga iyo mugambi uriho. Ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro habuki yana kugire yuko uyu ndayishimiye intuzeye hariho strategie ya development durable de tourisme strategie ya industrielle strategie de bonne gouvernance ari ama strategie menshi leta yashizeho ningene yoja mu ngiro ariko vraiment ntaraja mu ngiro
rero
ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro nagomba nkundire nkundikije garuke cyane ukintu gihambaye cyane Marius yavuze ibintu by'uko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngiye ariko aravuga cyane cyane kuvyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abo nyiratabyirangije arabizi aho aba imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza abo bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigo biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo najye ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
umva
rero naryo n'ibibazo byo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipanzwe mu matiriwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe niho hari ikibazo
Johannes Marios nawe ndaguhe umunota umwe canke munsi umunota umwe ubwico uvuze ku byashikirijwe na Ndayishimiye cyane cyane kubyerekeye kubona kure kw'abategetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kanya gato cyangwa se
mu bisanzwe ngiye nicyo nahereko kumvuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu biterwa gusubirwamo bigasubugwa neza abantu bakaraba ingene byoja mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu two tunaturiya akatodukorose kunuko hari aho bahora bitamo n'abadacikana ugasanga bose basigagira politike kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urwagugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi dasavuze uyu mugenzi wanjye George bishobora kujya mwibi nyene nimba leta ihari yarateguye programme ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi kunuko nuko mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yobishyize mu ngiro ariko bigaca biza gushyirwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane nta ndansavamo ndemeye wase wameye wemeye n'ibyo nyine ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahejeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyane abandanye harimo iki nacyo umugenzi wanjye avuze nibyo uko kwirengagiza hari arashobora kubaho ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko aricyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenga kiza desije yari mu gasho none kumenga nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ni ngene ibi nyine ndiko ndakubwira peut-être ko Burundi bwacu uzosanga le politicien bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye dufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo cyo kurondera ni wawundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira Burundi ibibazo bwamamwo bihere yanatanze akarorero koroshe nabwiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwo ararufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira nibyo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa turiruka inyuma y'ibintu bitari byo hakuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari byo ari iri nyene rondera handi si iki kibazo tubona
icyo kibazo turakigaruka ko mushiga ntahe Johannes Marius icyo kibazo n'icyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi bo batora nyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi uwundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Emmanuela niyo neza Emmanuel muri hehe vuga cyane gose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo canke cyimviro
ni kibazo n'ikibazo
egera telefone twumve ko yovuga neza iri kwivuga nabi
eh
duga ku ijambo twumve Emmanuel reka dusubira kuguhamagara reka tuguhamagare mukanya nduva telefone yawe ifite ikibazo cyangwa ntahe George Nikiza Johannes ravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi muri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi wi ngorane nyamukuru yatanze akaroro ku abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
ego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bagura ingorane ira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora nubwo ko dans ce contexte l'analyse des priorités pour la conservation de la paix au Burundi c'est mettre l'accent sur l'objectif visa promouvoir l'emploi nubwo yuko abantu barose ibyo bakora bagakora mu idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembyo mwidegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamufunde hanyuma ngo ntize mu Burundi umenga ashigikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora abagenereta abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma bapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakibyura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingorane z'uko batashoboye n'ugushika kuco bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batwawe n'agashavu ngira ndakubwire yuko nk'ibi bintu bitagera niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi baduhava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfubyi zindi na kabiri ariturava kuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 babatazi iyo bari hanyuma impinduka gatoyi bona hariho abajeune abantu ugwaruka rukiruto nubwo ati imyaka 15 na 30 ruri hanze y'igihugu bariko baronderana kugira ngo bavuge ibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizaba bigorana mu myaka 10 ingene basobora kungene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo turapfa no munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga cyahinduye intumbero icyo gituma rero buraba kageroma ikibazo icyaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 60% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabye raporo y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari pre y'ukuba manipire y'ugufa y'ugukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganya ibya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakombere umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye ibyo ibitugane no kubafasha kuko
n'indero n'inyigisho yegome reka duhe ijambo ubundi munywanye
n'inyigisho zituma bashika kuco bipfuza kuko buryo umuntu adafite kuco yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
yegome reka duhe ijambo ubundi munywanye wi radio ijwi ry'America imenye imana mwiriwe neza amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
Turaste cyumviro
yego duga ku ijambo
yego mu Burundi harakwiye yuko gwaruka muri bino bihe rutoshobora kutarumvira abanyepolitike kuko na cyane cyane abanyepolitike babasuka mu bintu udasanga kandi nibo bariko baragira ingorane ugasanga abo bantu babasutsemo ntibariko barabafasha agasanga niyo ibyo basutse mu bwagageze yuko bagabura ibyo bakuye mu gasanga ntibariko bariyumvirwa ko gasanga niyo bapfuye bapfunzwe bapfuye rubi kandi atakintu kinini hakuri umbona ugwaruka ruba ruriko rurazingukiramwo uruva hari akwiye gutunganywa inyigisho z'uko ugwaruka rutaza rubiswa mu bintu bataza rumvirwa banye politike cyane cyane kuko ibintu abantu abanyepolitike basubira no gukwibuka bamaze no gushaka ku butegetsi rero abagwaruka rwose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko bya politike byabo abanyepolitike badashobora kuduhenda ngo tujye muri ibi na biriya muri yo tubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane.
Murakoze Bimenyimana. Reka duhe ijambo Felix. Felix mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego, nafite icyumviro. Ntabwo manitwaje utugani tw'abarundi.
Yego.
Ugutegeye kunda abarusha gufatira kandi ngo inzara n'inzaragiza. Mu bisanzwe nabo nje b'urwaruka naho jewe ndiko ndarurengana mwe kabiri n'abanyapolitike. Mu bisanzwe urwaruka ureka kuba manipire kugira ngo bere gufatwa n'abanyapolitike. Abanyapolitike barondenda zabo natwe rero turabe kaza kaje kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa. Bo barakomeye abana babo bari kubariga bana bari kubarabandanya ariko bibakira amazu naho gupfa abana babo bazuguma babaho muri bose be natwe tugira tw'ibintu by'ibyerereki ntarandiriye. Murakoze.
Murakoze cyane rwose Felix. Icyumviro cy'abashinga ntahe Felix na Bimenyimana. Mushinga ntahe Johannes Marius. Amasegonda 30.
Ego mbere koko nagomba mbanze shime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ziko tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibaza ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro. Hanyuma ngende mpumurije umugenzi wanjye George je sinigeze mvuga ko abantu boza barafungwa. Oya, natanze akarorero gusa kerekana yuko icyura gitera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cy'uko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza. Ntavuga ni oya, sinaza ko ariko kubera hajya byagenze uko ntibyabaye. Ntavuga ngira ahubwo rero londerera ubundi ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona baba ariko baragira ibibazo kunuku jya ibyo ntabyonzi mugabo birashoboka. Ati bariho bameze kuno bazagira ingorane baze nk'uku nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo ikibazo n'igituma nabo bahari baba bari baragize izo ngorane n'abandi bashobora kuba bakagira ingorane nk'izo burya rero nicyo nariko ndavuga nti umugwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malariya. Aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigendoko. Hanyuma njyewe ari ikintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakagira ibiganiro. Ibiganiro nama mvuga ko atani na kimwe nigira mbona bizovamo atani icyo bimaze ariko bizitesha umwanya. Ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'Abarundi bashyiremo n'urwaruka bacye bababwira bati fuera lo de Dieu ni kuraba ingene murondera ingene muhakazi urwaruka. Hanyuma uzundabire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyagurana naho agakubitana igitugu bazogikubitanira rimwe wabo genzura nibere ku kazi. Hanyuma niba yashaka bazorindira n'abagaruke kumbaza bati urasubira kumambandanye mvuze ati ego cyane oya ntasubizamo. Nuko rero je mbona umenga ikibazo cyojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora nirukeneye ubwo ibyo izo nzoga ujya kumuha uno munsi nirukeneye iryo tabu umuguri uno munsi ndetse ko tumwereka ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho bumanye muri politike myiza. Hanyuma nkacananga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka kumvuga nti n'ubu ndarisubiyemo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanse icyo wanze waracyanse reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzazunguze uti cya kinini navuze ntibona ko uyu yababyabahenze nimundekere uburoge nkora ibi aho bizabyumvikana mugo niba bavuga ati ikintu nacyo nkeneye ntabwo ageze kugikora genzo yari naraye bakemeza bavuga ati rero nimwabibonye cyo nashaka gukora ibi mugabo hakeye hazuye
atabyica. Reka duhe n'ijambo George Nikizana amwe kuri ibyo bibazo bya n'ivyimvu vya Bimenyimana na Felix mukanye gatoye cyane rwose baba kwisa
ndumva ko biriko birasa n'ibikigano kisa nuko kiyo kirahera icyo twari icyo twari ko dindose tuvuga no musi ni kibibazo by'ugwaruka n'ingwane z'igihugu mbega byohera bite je nashaka n'ukuri mpereze impanuro naho zitaraheza burya uburyo bw'ingenzi rwaruka rubaho biva kuri go umwe wese kugitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati jewe yebashinga ntahe rwaruka dusangiye urunganwe jewe naziyumvibi no ni ibintu byo cya mu ngiro gute ibundi bwose ibundi ubundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakoma niyo uri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda jewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasiyo yo gushikaho njya kuri booking cyangwa ku kibuga cy'indege zijya muri Uganda mugenzi ntafise iyonja ujya muri Ethiopia muri Afrika y'Epfo hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo nohanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese ahari hose yiyumvira mbega mu myaka 30 mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ivere ushoboye kubishikako niho uronka inge n'abantu bagufasha nabo bagira aho bahera nayo ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ugwakwa uri hose kufata iyo ntumbero nkuko ari ibiteza kugendana
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Patrick aligitega Patrick muriwe neza
muriwe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ari ni je mfite icyumviro
yego
ubisanzwe politike y'u Burundi ivyo abanyepolitike batubwira ni ibintu byiza kandi biratomoye turabye mu nyandiko ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko je ndumujene sanzwe niga muri kaminuza y'u Burundi igitega ingorane rero twe duhura nazo nuko abo banyepolitike mu mategeko y'u Burundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafise ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu kinyarwanda niko babivuga ni ukuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora gufata umuntu atize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogenda uwushyire mu ngiro none uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyine ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri
yego me Patrick reka duhe n'ijambo sozera duhe ijambo honesto
ego nta kibazo twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi ikintu kijyanye no kurondera experience kiriya kintu bagikureho kuko nashobora gusohoka mu mashure utwitira uronka experience iyo experience wayikuye wayironse ryari icyo ni kintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi murakoze
urakoze Patrick rega ijambo Onesphore mu kanya gato Onesphore mwiriwe neza
mahoro neza
murafite ikibazo cy'umubiri wa kanya gato kugira ngo turabe ko bahinyishu aba tumire turi kumwe
jewe narashaka guterera cyane tufatiye kuri abantu ariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka kebwe ugaruka guunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubibukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitiki buunye tugafata n'abadukuriye tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera nk'ingorane muri kino gihugu muri kino gihe fata ibintu byari hari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zagejwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo wowe bamaze kuvuga hari uwo ndacavuga ngo kirya bavuze bo sicyo ngo nico gituma umengo babatsise ukuru baza barahendahendana none ukuri mugiye kutavuye mutanditse mu masezerano mwamwasezeranye hanyuma n'inzego z'igihugu
tuvuye akanya karagiye moshya ntahe Onesfor sozera ndaguhaye amasegonda 20
zikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba aho abantu bavuga bati twebwe ntitubyemeye bo byemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera ko igihugu cyemera ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'ibinyene by'ugwaruka dufatiye nk'ubu nk'umushyikiranganji ugwaruka muri kino gihe mu gihugu yoba ari mu gwaruka cyangwa yoba ari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyisha reka baguhinyisha mushya ntahe Onesfor reka baguhinyisha George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hari ibintu byinshi bivuzwe ku nya politique eka cyane cyane no kugwaruka nashaka amajambo make cyane gusa amasogo na 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politique ko havuzwe itariki duga ku ijambo
ego nka Patrick ugitega abuze ari turabye inyandiko n'ibyo banyitirike bavuga usanga ari byiza atari ko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane n'inkibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cotera imbere mu bice byose byacu iyo migambi iriho ariko n'ukubwira ngo uje mu ngiro ibishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma byotuma mbere binatera ingorane ikindi naco ico rero ni kibazo namwe mvuga nti ikibazo cha leadership n'ukuri
ico kibazo gihambaye cyane gose
uko umuntu yogisha ko cyane hanyuma ikindi yavuze experience burya umuntu igihe afise ishira
hamwe nako
birasaba yuko arongera amuhasa experience ibazo yuko abajene bogerageza iyo bisirase bakenera abantu bafitiye amahera yabo bakayironja kuko nta muntu
rego reka George reka ijambo Johannes nawe nyine mu kanya gatoya amasogo na 30 Johannes impanuro abanyapolitike eka ugwaruka amasogo na 30 nturenze
jewe nera ku mpanuro no abanyapolitike bwa mbere bwo niwo ikibazo bijya kiri ikibazo n'ikiri kugwaruka abanye politiki bomenya yuko bategerezwa nkuko uwanezwa yagiye kubivuga bomenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zibihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari gengeje kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye hama nkavuga ati giye ibi bintu rero nk'urwego nibi
ugomba
kumenya ku byo
ugomba
nawe ntawe uzokubaha
hanyuma ndabingenge murakoze cyane gose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu misiri imbere n'ikibazo cy'ugwaruka n'ikibazo gihambaye cyane gose turashimiye cyane gose abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika baraduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye engineer yadufashe mu buryo bw'izuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mukanya murabandanya kukwikirana ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika.
Nobody like you.